Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi ku munsi wa kabiri igenekezo rya 10/Nyakanga umwaka w'2024 tutiramwe bagenzi mwashimiye kwikirana Radio Nzamba gatega kawe ndabahaye mwiriwe ndabaha n'ikaze muri ano makuru twabateguriye ari nayo bakaba gitso n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira. Ishyirahamwe SDH ryishinze kuvugira abaharanira agateka ka muntu bari mu ngorane rirahagaritse umutima n'ikibi kiriko gikorerwa muganga Christophe Sahabu yahoze ari umuyobozi w'ibitaro Kira Hospital. Ibyo byose bigakogwa umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu SDH ururira. Impunzi z'Abarundi ba mu gihugu cya Tanzania bo bagiye kubahirizwa mu burenganzira bwabo nk'impunzi muri icyo gihugu cya Tanzania. Icyizere nicy'abaharanira agateka kazira muntu mu Burundi inyuma y'inama yabahuje n'abaserukira ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho impunzi ku isi HCR Geneve, ahariko habera inama igira 57 ya ONU ku bijyanye n'agateka kazina muntu, aho abaserukira ishyirahamwe HCR biyemerera kwica kibazo bakizi kandi bariko baragikurikirana. Umugambi wo kudibura ingingo gufatwa na leta yo kuduza ibiciro by'isukari ku rugero rudahuye n'ubushobozi bw'abanyagihugu uno munsi bugarijwe n'ubuzima buzimbye. Uwo mugambwe ukabona ko ingingo zafatiwe ko n'umuyobozi mukuru w'ihinguriro Sosimo zidafashe na gato. Murabikurikirana murano makuru. Reka nsubire ndabifurize ikaze mukanya amakuru mwidonido.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Amakuru twateguriye tuyahere mu yavugwa mu gisata cy'agateka kazi na muntu. Birababaje kubona amabi ariko akoregwa umuganga Christophe Sahabo umugwi ujeje agateka kazi na muntu sendi yashe ururera. Ivyo binegugwa n'ishirahamwe SDH gishinze kuvugira abaharanira agateka ka muntu bari mu ngorane mu itangazo ryasohowe kuri no wa kabiri. Germain Rukuki yarongoye iryo shirahamwe akibaza ibiri inyuma y'ihotegwa ry'uwo yahoze ari umuyobozi wa Kira Hospital nyuma yaho akuriwe mu bitaro kandi ari indembe agasubizwa mu ibohero ryo mu Ruyigi. Kurikira Germain Rukuki.
Turibaza impamvu yoba yatumye bamusohora muri ivyo bitaro bakamukuramwo amaserumu atamitende anatoye ivyo birasiga ubwenge. Ariko nkuko tubimenyereye ntibaze babeshe yuko ngo bamukuye mu bitaro bamusubiza mu ibohero kubera ko yoba yagira atoroke ivyo ivyo bakunze kwitwaza ivyo bakunze kubesha ivyo jewe ndabizi kuko vyarashikiye na jewe aho bankura mu bitaro nzikaye baransubiza mu ibohero ngo nohava ntoroka. Ivyo byose biraba umugwi uharanira agateka kazi na muntu ari wo CNDH urorera ubizi ariko ntihagire ikintu na kimwe uheza ngo ukore kugira ngo agateka kazi na muntu kubahirizwe kuri uwo Christophe Sahabu cyangwa no kubandi. Turashaka gusaba yuko ivyo vyohagarara. Turifuza yuko Christophe Sahabu yo vuzwa no kurekugwa akarekugwa kuko afunzwe mu karenganyo gakabije kagaragara. Kuri ivyo vyose turasaba ubutungane bw'u Burundi ko gufasha Christophe Sahabu bukamukundira akavugwa kandi bukagira ko bukanamurekura kuko afunzwe mu karenganyo. Turasaba kandi umugwi CNDH ko kurikirana ikibazo cha Dr. Christophe Sahabo maze ugasaba yuko uburenganzira bwiwe bwo kwivuza bwubahirizwa akavugwa mbere bukanasaba yuko arekugwa ku kuko ari mwibohero atabwizwa kuba mwibohero afunzwe arenganijwe. Turasaba kandi amashirahamwe mpuzamakungu nayo mu Burundi aranira agateka kazina muntu ko yikurikiranira hafi ico kibazo cha Dr. Christophe Sahabo uko amerewe amagara yiwe eka ni dosiye yiwe maze kandi ayo mashirahamwe akibutsa uwo mugwi CNDH akawibutsa ivyo ujejwe kandi akawusaba maze kwisubirako ukagarukana ubwigenge ntihongere kuba uriko urakoreshwa n'abategetsi abatwara igihugu.
Tukiri mu gisata cy'agateka kazina muntu abarongoye ishyirahamwe ryitaho impunzi ku isi HCR bavuga ko bagiye kubandanya kuvugana n'abarongoye igihugu cya Tanzania kugira ngo agateka k'impunzi z'abarundi ziri muri icyo gihugu kubahirizwe bikwiye. Ibyo byemezwa n'abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi inyuma y'umubonano bahawe kuri uyu wa kabiri n'abarongoye ishyirahamwe ya sede ku cyicaro cyayo gikuru Geneve mu Busuwisi mu gihe bari mu nama igira 57 y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku bijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi. Umushingamanza Jean Vigirimana yari muri uwo mubonano asigura ko abarongoye HCR bemera ko ibibazo byinshi bihanze impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania babizi. Uyu mushingamanza akizera ko hagiye kuba akarusho k'ukuntu izo mpunzi z'abarundi zifatwa n'igihugu cya Tanzania kurikira.
Mu bibazo byashoboye kuganirwa ko hariho ikibazo gihambaye cingene impunzi z'abarundi bari muri Tanzania babandanye bahohoterwa. Twashoboye kugaruka ku bibazo bijanye n'uko izo mpunzi zidashobora kuronka ibyangombwa kandi yuko no munsi bari ko bafatwa nk'uko mengo n'abantu bakoze ibyaha n'abantu bateza kwirukanwa muri ico gihugu n'abantu bateza gutaha ku nguvu mu gihe tuzi ko mu Burundi hakiri ibibazo by'umutekano hari bibazo vyagati y'akazi na muntu bigasigura yuko hariho n'impunzi nyinshi zahunze zivuye muri Tanzania shanka handi zagize ibibazo bamaze gushika mu Burundi. Twatanze amazina yabo bamikini naje twashuye kwerekana ningene hariho bamwe bamwe mu bakozi ba HCR cyacane abasanzwe bavuka muri Tanzania bifadikanya n'inzego z'umutekano za Tanzania mu gukorera ikibi izo mpunzi z'abarundi. Twagaruse kukungene izo mpunzi teza kubahirizwa na cyane cyane yuko hariho byinshi byerekana yuko mu Burundi hakiri ibibazo bikomeye by'agateka kazi na muntu, hari ibibazo bikomeye bijanye n'iby'umutekano. Ntitwibagiye kuvuga ikibazo kijanye n'uburenganzira bw'izo mpunzi, haba byo kubaho bya misi yose n'uburenganzira bw'ushobora kuva mu gihugu cya Tanzania bagashobora kuja kuba mu bindi bihugu cyangwa bagatembera mu bindi bihugu mu gihe bazo batarashobora kubona yuko botaha mu Burundi. Abategetsi ba HCR bemeye yuko bagiye gukora ibishoboka byose, bavuze ko ibyo bibazo atari rya mbere babyumvise yuko bamaze kubivugana n'abategetsi ba Tanzania muga ko bagiye gukurushirizaho kugerageza kuraba ingene impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania bashobora kubahirizwa kuko nkuko ayo mashyirahamwe adahanira ibyiciro bya politiki yashoboye kubishyikiriza urwego HCR biraboneka neza yuko igihugu cya Tanzania kiriko gikorana na guverinoma y'u Burundi mu gutoteza izo mpunzi na cyane cyane yuko hariho bamwe mu mbonerakure bamwe mu rwego rw'iperereza bw'u Burundi binjiye mu makambi y'abarundi bahungiye muri Tanzania ugasanga barikorakora amaroregwa. Twasabye rero yuko HCR yukora ibishoboka byose kugira ngo yumvishe leta ya Tanzania ko impunzi z'abarundi bateza gufatwa nk'izindi mpunzi ku isi, bateza kubahirizwa, bateza gufatwa ku nguvu, batategezwa utayishwa mu Burundi ku nguvu mu gihe hakiri ibibazo bihambaye by'umutekano. Ubwo twashe kubyerekana, twashe kwerekana n'amazina y'impunzi zanyurujwe abahohotewe mu buryo butandukanye. Tukibaza rero yuko hagiye kuboneka kumura karusho mu minsi izoza ku bijanye n'ingene Tanzania yifata kuri izo mpunzi z'abarundi bari mu gihugu cya Tanzania.
Nayo mu gihe cy'ubutungane umunyororo w'ubuzima bwose n'indishi y'akababaro y'imiliyoni ijana nico gihano cyare giciriwe abasirikare babiri na sentare ya gisirikare ku mugoroba kuri wa mbere indishi y'imiliyoni ijana itarishwe abo basirikare bakaba bazoca bapfungwa umunyururu w'agatsindikizo w'imyaka amajana 50 abo basirikare babiri bo mu rwego rw'abato bato bakora mu ishuri ry'ibisongerezi mu gisirikare mikambi ibururi bagiwe n'icyaha cyo kwica Eric Ndayizeye yakora akazi ko kunguruza abantu Eric Ndayizeye akaba yagandaguwe kuwa 20 Ruhuma uyu mwaka ku mutumba ndago wa komine Sunga intara ya Bururi abanyagihugu bo ngaho bakaba aribo bahagaritse abo basirikare batwaye iyo moto inyuma yo kwica uwo agendesha ipikipiki ababurana ntibemera icaha ariko bakaba batigeze baronka amasura ikibakura ko nkuko byashikirijwe n'umushingwamanza umuryango muhisi wo urashima urubanza rwaciwe na sentare ya gisirikare
Inzamba
mu makuru ajanye n'ubutunzi umugambwe Kodebo umenyesha ko watangajwe n'iduzwa ry'igiciro c'isukari kandi ko insiguro zatanzwe n'ubuyobozi bukuru bw'ihinguriro Sosimo zidahagije Kefani Bizi arongoye uyu mugambwe aragabisha ko iyo duzwa ry'ibiciro ry'isukari rizotuma haduga n'ibindi bicuruzwa bihingurwa hakoreshejwe isukari ibica biza guhungabanya abanyagihugu basanzwe bahanzwe n'ubuzima buzimbye ahamagara leta gusubiramwo iyo ngingo kugira ngo ibiciro byisunge ubushobozi bw'abanyagihugu kurikira
mu mugambwe Kodebo twaratangaye tubonye ingene isukari yadugijwe aho ikiro cavuye ku 3,300 kigasimbira ku 8,000 insiguro zatanzwe twe twabonye yuko insiguro zidafashe baravuze yuko ibikoresho bakoresha vyaduze baravuga yuko bipfuza kwegereza igiciro c'isukari isanzwe iva hanze ivy'ibiciro ntizari kuduga kuko leta yarakuye itagisi y'600 ku kiro c'isukari muri no tegeko ry'amafaranga turiko turakoresha ubu kandi umuntu afise ibidandazwa biri ku mafaranga make yitegura kudandaza kumbe gusumba abandi babafise ibidandazwa bizimbye ibi rero zo kuduza igiciro c'isukari bizogira n'ingaruka mbi kuri ibintu byose bikorwa harimo isukari nk'ibinyobwa bya bararudi imikate n'ijya mitobe yindi basaza bakoresha isukari bikazoza rero kuvuna abenegihugu basanzwe bugarijwe n'ubuzima buzimbye na cyane cyane nk'abakozi ba leta ubu imishahara yabo idaheza ngo iciduga kwera ikicari kiriya caduze cyo gituma dusaba leta gusubira kwicara neza ibijyanye n'urudanzo rw'isukari kugira ngo iyo sukari ishobore kuboneka ku giciro kitavuna ntikuremo akarenge 100% ko tubona yuko ingaruka zitanguye kuba nyinshi
makuru ajanye n'ibidukikije kuva mu kwezi k'umunani k'uwo mwaka haribonekeza imiriro myinshi ya Nyakanga mu ntara za Makamba Bururi na Rumonge ama hegitari y'imirima y'ibiti yarahiye iratukombira iyo mirima yahiye ikaba irimwo iya leta y'abantu giti cabo idonido na Jean Georges Kibogora
amakuru dukora muri izo ntara atumyesha ko yemerera Nyakanga ibonekeza cyane cyane mu bitaro by'abanyagihugu ku giti cyabo naho n'ibitaro bya leta n'amashamba kimeza batabigira umutwe ayo makuru avuga kandi ko amakomine ya Makamba Vugizo Bururi Jana na Buyengero ari abangamiwe cyane n'iyo miriro ya Nyakanga akarurero ni nk'umunyagihugu wo muri komine Buyengero atashaze kwivuga izina amenyesha ko imirima yiwe ingana hafi n'amahitari abiri yahiye iratokombera abanyagihugu bose bahaburiye ibintu kubera iyo miriro ya Nyakanga bavuga ko badatahura ingene amatohoza ataraba kugira ngo bakoze ibyo barabashobore guhanwa hanyuma nabo bashobore gushumbushwa banegura kandi ingene abajejwe intwaro bo mu nzego zo hasi hamwe n'imbonerakure bababuza gusubira gukorera ibikorwa muri ibyo bibanza byahiye kandi ko n'uwohirahiragwa birenge ko azotangishwa amande menshi abanyagihugu basaba ahubwo abijejwe gukorera amatohoza kandi batorera inyishu icyo kibazo cy'imiriro Nyakanga gisa n'icyabaye ndanse muri ako karere
kuri nkuru ivugwa mu gisata cy'ibidukikije duciye dusozera amakuru twari twabateguriye kuri no wa kabiri. Reka nshimire mwebwe mwese mwaduteze abiri, nshimire n'abagenzi banje bafashije kuyegeranya kuri mikro mwari kumwe na Jean Baptiste Bireha. Nabifurize kururanirwa mu byo murimwo byose na gahwane.